Icuka si ciza ku rubibe intara cy'ibitoke ku ruhande rw'Uburundi ihana na karere ka Rusizi mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda kuva mu gitondo cy'uno wa gatatu. Intandaro y'ico cuka ni inyuruzwa ry'umunyagihugu wo ku mutumba Camakombe muri komine Rugombo azwi ku izina rya Jackson Ndayikingurukiye. Inyuruzwa yemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano w'u Burundi Pierre Nkurikiye ko ryakozwe n'abasirikare b'u Rwanda.
Kumwe na babigenjeje baje batangura kurasa amasasu ashika kuri atanu mu kirere, hanyuma uwo murovyi be na mugenzi we yitwa Bucumi bari bagarutse kuraba aho bari bateze amagera mu ruzi Ruhwa, baca bagira ubwoba barahunga. Mu guhunga rero uyu Bucumi yahunze ateraza ino mu Burundi, hanyuma uyu Ndayikingurukiye Jackson nawe acayita mu mazi, niko rero guca bamutegeka kubakurikira, bamubwira yuko atakurikiye baca bamurasa. Yaciye rero abakurikira baca bagenda bamutwaye.
Abanyagihugu bica Makombe muri komine Rugombo ahasanzwe haba uwo murovyi bavuga ko ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda, bibaza ko ivyabaye vyaturutse ku masasu yumvikanye mu ijoro ry'uno wa kabiri i Bugarama mu karere ka Rusizi ko mu ntara y'uburengero bw'u Rwanda.
Twebwe amasoro twayumvise ku Rwanda avuga baca bava ngo haraye hapfuye abantu. Hanyuma abanyagihugu nabo bini Burundi bagenda ku nkengera y'uruzi, bajya ku nkengera y'uruzi baza kureba amagera bateze, hanyuma abasoda b'i Rwanda baca barabarasa.
Umwe muri batanu batuye ku mutumba Camakombe, ijwi rya Amerika ryamusanze ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda yaje kuraba ivyabaye. Umufasoni Ndayishimiye Konsiliya avuga ko yasanze hakurya y'urubibe hari hahindiye isura, anemeza ko umunyagihugu ari mu barongoye yatwawe n'abasirikare b'igihugu kibanyi.
Gakeye mu gatondo tukurikiranye tubona abasoda benshi ku bw'i Rwanda, turavye ku bw'i Rwanda tubona abasoda ni benshi, niho hagera guca nko mu masaha moya twumva ari masoro avugiye ku ruzi. Twumvise amasoro avugiye ku ruzi dukoresha gutohoza, aca dusanga n'abantu babiri bo ngaha mu Camakombe bari bagiye gutegura amagera mu ruzi, bari bagiye kurova. Niho hagezeho rero uwarari ariko arategura amagera mu ruzi, abasoda b'i Rwanda baca baramubona, bamubonye bacambwa ati ni wizane.
Ingaruka mbi ziza zamaze kwibonekeza ku rubibe rw'intara c'ibitoke n'intara yo mu burengero bw'u Rwanda. Abanyagihugu bica Makombe babwiye ijwi rya Amerika ko abasirikare b'u Rwanda bababujije gusubira kuja kuvoma amazi mu ruzi Ruhwa, kandi ari rwo bari basanzwe bavomamwo.
Oya, twebwe ubunye n'ubwiye kuvoma abasirikare b'i Rwanda bacamubuza ngo ntavoma amazi yo kunywa. Na kujya twebwe ngaha kuri umupaka w'u Rwanda n'u Burundi tunywa amazi atemba ariyo Ruhwa, nta mazi meza y'amabombo dufise.
Abanyagihugu bo ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda basaba ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bokumvikana kugira icuka kibi kibandanya kwibonekeza kirangire imigenderanire y'ivyo bihugu isubire kuba myiza. Nayo ku bijanye n'uwo Murundi ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yavugiye ku rubuga ngurukana bumenyi ko inzego zibijejwe ziriko zira bikora kugira ubu yatwawe ari muzima agaruka ari muzima. Mu ntara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.